iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri ni radio ijwi rya Amerika. Mukanya saa kumi muri aka kanya nyene ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi amasaha y'ikigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bwa misi yose cyangwa iterambere. Uno munsi rero turaganira twihweza agateka k'abana mu Burundi, mbega kifashe gate kifashe gate mu mwaka w'2017. Ni iyihe migambi n'ibikorwa byo kugira agateka k'abana kabandanye kubahirizwa no mu mwaka uza w'2018? Nibyo rero tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Tubibutse ko uno munsi ari umunsi wa kabiri, itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2017. Muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Ati ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mushikirizwa buri munsi hano kuri radio ijwi rya Amerika saa kumi kugeza saa kumi n'imwe amasaha y'Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Tubibutse nimero yacu yaho mushobora kuduhamagara mukatwakura tugasubira tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Nimero yacu ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Iyo nimero ni nayo nimero yacu kuri WhatsApp mushobora kutumbikira ko ubutumwa bugufi. Ku nshuro ya 30 kuva ku itariki 6 z'uku kwezi kwa 12 kugeza kuri 16 mu Khartoum mu gihugu cya Sudan, harabaye inama rukokoma ku bijyanye n'agateka k'abana muri Afrika. Iyo nama yahuje abahinga bajejwe agateka k'abana mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Abo bahinga bahurikiye muri iryo shyirahamwe bakiriye ivyegeranyo vyashikirijwe n'ibihugu byo muri Afrika ku kuntu agateka k'abana kifashe muri ivyo bihugu. Amashyirahamwe yo mu Burundi aharanira agateka k'abana nayo nyene yarari i Khartoum muri iyo nama. Ku Burundi harashikirije ivyegeranyo birimwo icateguwe na leta hamwe n'icateguwe na mashyirahamwe aharanira agateka k'abana yaserukiwe n'urunani FENADEB. Ivyo bikaba ari bimwe mu byo tugiye kuganira byari biri muri ivyo vyegeranyo. Umuntu yo kwibaza rero ati mbega agateka k'abana mu Burundi kifashe gate, kari kifashe gate muri uyu mwaka w'2017? Ni iyihe migambi n'ibikorwa byo kugira agateka k'abana kabandanye kubahirizwa mu mwaka uza w'2018? Kuri telefone rero twatumiye umushingantahe ukandi akaba n'umuyobozi wa FENADEB, urunani rw'amashyirahamwe 66 aharanira agateka k'abana mu Burundi. Umushingantahe Jacques Nshimirimana ni we arongoye urwo runani mu Burundi muri kino gihe. Umushingantahe Jacques Nshimirimana, ntandwi irahera kuva ugarutse mu gihugu cy'u Burundi uvuye Khartoum, uraho urakomeye?
Ndakomeye.
Urakoze gufata kano kanya kuganira natwe muri kino kiganiro. Turabashimiye kuba mwafashe kano kanya. Ikibazo cya mbere mbona two kubaza, iyo nama iba iteguwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ibera i Khartoum yo kwihweza uko agateka k'abana kifashe, ibitunganijwe gute muri rusange, ibimeze gute?
murakoze cyane ni inama isanzwe iba kumbure rimwe mu myaka nk'ibiri hanyuma ni inama ibisanzwe yiga amaraporo y'ibihugu iyo niyo bita session hakatabaho n'inama yiga amaraporo y'amashyirahamwe yigenga iyo bita pre-session rero i Khartoum zari inama zibiri zihuriranye yari inama igira 30 y'ukwiga amaraporo y'ibihugu hanyuma ikaba n'inama igira 14 y'ukwiga amaraporo y'amashyirahamwe yigenga zari inama zibiri zahuriranye hanyuma mu maraporo y'ibihugu yizwe hariho nka raporo y'igihugu cya Benin igihugu cya Burkina Faso igihugu cya Malawi hanyuma akatabaho n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga hizwe raporo y'u Burundi yashyikirijwe n'urunamisa na Deb hamwe na raporo y'igihugu cya Burkina Faso y'amashyirahamwe yigenga muri Burkina Faso hamwe na raporo y'amashyirahamwe yigenga yo muri Benin.
None batora bate amaraporo y'ibihugu runaka akwiye kwigwa uyu mwaka?
Ubundi kuva igihugu giteye igikumu ku masezerano nyafrika deje gukingira agateka k'abana amwe nko mu Burundi Burundi bwateye ku igikumu mu 2004 haheze imyaka ibiri gusa amasezerano avuga yuko ico gihugu kica kibanze gatanga iraporo y'ibanze y'ukwerekana ingene iby'agateka k'abana kifashe ugereranije n'ibiri muri ayo masezerano igihugu kiba cyateye ku igikumu rero ngahi wacu ntibyoroshe kuko Burundi bwateye igikumu kuri ayo masezerano mu mwaka w'2004 bisigura yuko raporo ya mbere y'ibanze yari yitezwe mu 2006 inyuma y'imyaka ibiri gusa ibitashobotse kumbure kubera imvo zimwe zimwe dushobora gutahura kubera ibihe igihugu cyagiye gicamo cyangwa no kubera izindi imvo ziba zizwi n'ababa basanzwe bategerezwa gutanga iyo raporo hanyuma raporo y'ibanze yategerezwa gutangwa mu 2006 niyi yatanzwe mu 2017 na leta y'u Burundi mu kwezi kw'icyenda rero amaraporo y'amashyirahamwe n'amaraporo aza akurikira raporo ya leta mu Gifaransa aho babivuga neza uko bavuga yuko raporo de la société civile ni raporo complémentaire au raporo principale iba yatanzwe na leta bisigura yuko babanza kwakira raporo y'igihugu hanyuma bamaze kuyakira bakaca basaba amashyirahamwe yigenga nayo gutanga raporo yunganira cyangwa iza yerekana ibyo leta itashoboye kwinjiramo cyane kuko murabona gutanga raporo y'igihugu cyose mu mpapuro zitarenga 40 si ikintu kiba cyoroshye hatabaho ibyo bita gupriyoriza kwerekana ibyankenerwa bihambaye hari igihe rero usanga muri iyo raporo hariho ibyo muri leta byibagiye cyangwa ugasanga kumbure babigize babibona kubera imvo zitandukanye aho baraheza bagasaba amashyirahamwe yuko yunganira iyo raporo abahinga rero bariko baraba raporo y'igihugu baca bafatanya na ya raporo yatangwa n'amashyirahamwe kugira ngo barabe yuko by'ukuri izo raporo zibiri zerekana ingene iby'agateka k'abana kifashe muri rusange mu gihugu
muri make mu bisanzwe amashyirahamwe yerekeye agateka kazina muntu cyangwa agateka k'abana mu bihugu barakorana na leta mu gutegura izo raporo cyangwa bemwe bakuru kwabo bakazishikiriza ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bitandukanye mu buryo butandukanye
byarateye imbere kera byaratera n'induru cyane kandi abarundi nibaza yuko tubizi bose kera ntibazita raporo complémentaire bazita contre raporo muvuga yaba ari raporo iza ivuguruza iyo igihugu cyatanze ibyo rero bikaca biteranya cyane ayo mashyirahamwe bakorera mu gihugu bikabateranya n'abasanzwe bajejwe ibibazo bitandukanye mu bijyanye n'agateka kazina muntu mu gihugu rero byarateye imbere baravuga bati izi raporo ntizishobora kwitwa contre raporo nizitwe raporo complémentaire ni uvuga icegeranyo nyunganizi ucegeranyo kiba cyatanzwe n'igihugu hanyuma twebwe mu gisata cy'abaranira agateka k'abana baranadusaba yuko ibyo tuba dushize muri raporo y'iwacu dutegerezwa kubishyira ku mugaragaro tukabyerekana kugira ngo n'abandi bantu uko abaharanira agateka k'abana saba ari mu mashyirahamwe gusa ababyeyi abarezi abigisha bose baharanira agateka k'abana baba bakeneye kubimenya kugira ngo ufise icyo aterera agishiremo cyangwa uvuga atahantu mwarihenze mwemeye ibitari byo cyangwa mwasavye bidashoboka atugira inama avuga ati ndafite ico mvuga muri iyo raporo bakatabatsaba nabo muri leta nabo ko raporo baba bateguye bayisangiza n'amashirahamwe bera ibyo bitabituma atakwinubana kubaho cyane atakwikekana kubaho kubera ko biba biri muri raporo ya leta tuba tubizi raporo y'iwacu tuyandika dufatiye ku biri muri raporo leta iba yatanze hanyuma leta nayo ibizi raporo amashyirahamwe aba yatanze kuko tuba tuvuga ibibazo bimwe mu gihugu kimwe kandi tuba twabibonye turi kumwe ariko uburyo tubivuga burashobora kuba butandukanye bizanye n'umwe wese inyungu abafise muri iyo raporo ibitanzwe rero turaheza tukabereka raporo twe twateguye kandi by'ukuri bakabibona bati ahantu nibyo iki kibazo kirahari kandi ntaco turagikora ko kuko ubundi leta n'ibijejwe guhindura ibyo tuba twasavye ko byohinduka ku neza y'abantu rero iyo aba bahinga badusavye raporo baba nabo bifuza gufatira kuri ibyo twabonye nk'abari mu Burundi nk'abajejwe ibibazo by'abana mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo basabe leta kugira izihinyanyuye mu bijyanye no guteza imbere agateka k'abana bafatiye kuri ya maraporo abiri ya raporo yatangwa n'igihugu na raporo yatanzwe n'amashyirahamwe iza yunganira raporo yatanzwe na leta y'u Burundi
birumvikana tugiye muri izo raporo nyine nyezina abo bahinga yo basanze hari ibintu biteye amakenga ku gateka k'abana muri icyo gihugu bigenda gute hakogwa iki
iyo abahinga basanze hari ikibazo bikomeye bibangamiye agateka k'abana mu gihugu barafise ubushobozi bahabwa n'amategeko bwo gutuma ko umushikiranganzi abajejwe icyo kibazo muri icyo gihugu bagakoranya inama idasanzwe bagatuma ko uwo mushikiranganzi yiramaze kuba nko ku gihugu cya Tanzania aho Tanzania yitwariwe yuko atakiriko irakora mu kugwanya abadandaza abanyamwema abica abana b'abanyamwema bagahamagara ico gihugu kikaza kwisigura atari mu nama rusange ya bose mugabo mu nama idasanzwe hanyuma bagaheza bakabwira ico gihugu bati ku neza y'abana birasabwa yuko leta y'igihugu kanaka mukora ibi n'ibi 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 kugira ngo biboneke ko muri ko murashira mu twigoro mu guteza imbere agateka k'abana rero iyo nko ngahe iwacu habaye ikibazo biboneka yuko leta yasamaye cyangwa itashizemo ingufu zikwiriye mu kwerekana yuko abana nabo bafite uburenganzira abo bahinga barafite ubwo bushobozi bwo gutuma ko igihugu kikaza kwisigura imbere y'umugwi w'abo bahinga kuko n'umugwi ugizwe n'abahinga bava mu bihugu byinshi n'umugwi ugizwe n'abahinga indwi batogwa buri myaka ibiri kugira ngo basanzwe bava mu bihugu bitandukanye hanyuma n'umugwi uba ufatanye cyangwa uwegamiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bisigura yuko uwo mugwi nawe ushobora gutanga raporo hejuru mu nama y'abakuru b'ibihugu ukerekana ko igihugu kanaka kitariko kirubahiriza ibyo mugwi wasabye icyo gihugu mu bijyanye n'agateka k'abana muri icyo gihugu baracicarira mu nama y'abakuru b'ibihugu binabaye ngombwa bakagifatira ibihano kubera ko kiba kitariko kirashyira mu ngiro ibyo kiyemeje mu bijyanye no guteza imbere agateka k'abana
ikintu kiganiro ntikiza kwihweza cyane cyane iyo raporo ukuntu zitegurwa n'ukuntu ziba zimeze ariko turinjira neza na neza mu biba birimwo indani none Uburundi kuri mwebwe mukurikiranira hafi cyane ibibazo by'abana buri munsi buri mwaka bimwe mu byo mwashikirije bikwiye kwitabwaho ni nk'ibihe muri iki gihe
murakoze cyane murabizi yuko ubundi iyo tuvuga agateka k'umwana kajana n'ubundi burenganzira bw'abandi bantu ntushobora kuvuga agateka k'umwana utavuze agateka k'ababyeyi biwe ntushobora kuvuga umwana utavuze ahasanzwe aba mu kibano utavuze ku ishuri aho yiga agateka k'umwana kajana n'ubundi burenganzira bwinshi cyane iyo rero ubundi burenganzira buhungabanye n'ubw'umwana buraheza bugahungabana nico gituma nko muri raporo twe twatanze twagerageje kwerekana yuko ibihe bidasanzwe igihugu cyaciyemo cyane cyane mu mwaka w'2015 bitasize inyuma abana mvuga hariho abana bishwe hariho abana bakoreshejwe mu migwi igwana hari abana bakoreshejwe mu myerekano hari abana baba barakoreshejwe mu bice bitandukanye hari abana bakomeretse abishwe bagera kuri 37 hari abana bafunzwe ni nk'ibyo bibazo twagerageje kugaruka ko dufatiye kuri ico gihe kidasanzwe igihugu carimo hanyuma hariho n'ibindi bisata twakoreye ko cyane n'igisata kijanye n'iby'amategeko agenga abana twarerekanye yuko hari byinshi byakozwe kandi dushima tugamburuka cyane cyane nk'amategeko atatu akomakomeye aherukwa gutorwa rimwe ryo mu 2014 bijanye no kugwanya urudandazwa rw'abantu n'abana iyo ni intambwe ikomeye igihugu cyateye mu byo gukingira agateka k'abana hakabaho n'itegeko ryo kugwanya abafata ku nguvu abakenyezi iyo nayo n'iyindi ntambwe kuko ico caha cyari kibangamiye kandi n'ubu kibangamiye cyane abana babigeme abese baba bakiri ku ntebe y'ishuri cyangwa baba batarandasikana imyaka 18 naho kiba kibangamiye n'abandi baba bakuze hanyuma hariho nk'itegeko rijanye n'ibyo gukingira abantu bagendana ubumuga ibice byinshi by'abo bantu bagendana ubumuga bigizwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 murumva nk'iyo n'intambwe igihugu kiba cyarateye mu byo gushyiraho amategeko akingira abana ariko rero hagacabaho akaba gahatse kumbure ku mategeko tuba dusanzwe dufise aba ataraba ataraza kumbure ku murongo umwe n'amategeko Burundi bwateye ko igikumu novuga aya masezerano yo muri Afrika kingira abantu aha anovuga nk'igitabo cingo kigenga ingo n'imiryango ku ngingo ya 88 n'ingingo ya 122 twarerekanye yuko gushika ubu mu gihugu cy'u Burundi muri ico gitabo izo ngingo zitarahinduka ngo zishobore kujana n'ibiri mu masezerano Burundi bwateye ku igikumu mu 2004 ajyanye no gukingira abana n'izo ngingo zibiri zitandukanye umuhungu n'umukobwa murabona ngaho iwacu bavuga yuko umwana w'umusore kugire yubake ategereza kuba ashikanye imyaka 21 umwana w'umwigeme nawe imyaka 18 aho rero hakatabaho igihushane ugereranije n'ibiri mu ngingo ya kabiri y'amasezerano nyafrika kingira abana aho bavuga yuko umwana ategerezwa kuba ashikana imyaka 18 bisigura yuko urenze imyaka 18 wese aba agiye mu rwego rw'abantu bakuze rero ugiye kwiyumvira igituma umwana w'umusore kugira ngo kumbure yubake urugo abanza guharura ku myaka 21 ucawumva yuko atansiguro n'imwe ibihari nico kimwe n'ingingo y'ijana na 22 y'ico gitabo nyene ivuga yuko mu rugo umugabo ari we mutwe w'umuryango ivyo biri mu mico y'ikirundi ariko vyatse bija no muri iki gitabo bisigura yuko ingingo zose zifatwa n'umugabo mugabo akunganirwa n'umukenyezi urumva reverse ntishoboka umukenyezi ntashobora gufata ingingo ngo yunganirwe n'umugabo izo n'ingingo rero ucubona yuko ziba zidatanga ukungana hagati y'umukenyezi n'umushingantahe mu rugo bose baba basanzwe bafise uburenganzira bumwe hagaca habaho n'ibindi kumbure ngira ngo ntakwirirwa ndagaruka ko bisanzwe biri mu mategeko ako n'akaruro nari ntanze hanyuma hagaca habaho n'ikindi gisata cyo kuraba muri rusange ingene umwana uburenganzira bwiwe bwubahirijwe bitabwiye muri izo z'amategeko gusa mugabo muri rusange abana baraza ku ishuri abana bariga abana baravuzwa aho twarerekanye yuko naho igihugu cyari mu bihe bitoroshe twasinye yuko leta yafashe ingingo yo kugumizaho ukuvuza abana bari munsi y'imyaka 5 ku buntu n'abakenyezi bibaruka hamwe n'ukutarihisa amahera y'ishuri mu mashuri nshingiro mugabo nawo nyine turerekana uti naho utwo twigoro twatanzwe hariho agahaze kuko ibitigiri by'abana baheba amashuri mu mwaka uheze twageze ku 2015 by'abana bahebye amashuri uyu mwaka bagera ku 218 aho rero tuca dusaba tuti ntarakwiye kubaho utwigoro kugira ngo ibitigiri by'abaheba amashuri bigabanuke
nibyo koko murabandanya mugwanira agateka k'abana mu buryo butandukanye kandi bwinshi cyane reka duha akanya nica kiganiro k'ijambo abanywanyi b'iradishwi rya Amerika nabo nyine bafite ibibazo byinshi ibyumviro byinshi ku gateka k'umwana cyane cyane mu Burundi naho ndakeka no mu Rwanda nabo nyine baritavyo na
Ego, niho bari bari.
Eka twakire witwa Salomo. Salomo wiriwe neza. Uraho urakomeye?
Ndakomeye.
Kibazo canke cyumviye?
Nagira hamwe n'ikibazo. Aho gihe nsanga mu Burundi menye nta gateka k'abana kubahirije kuko cyane 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 nk'abana b'abakobwa bahebeye ishuri bafashe ababyeyi babo kurima ugasanga barangiye ijya mwaka wasizi yemera babwiye tugenda nimuhere kwishyura muze kurima nimba ni ikibazo kihari ari ikibazo cya sensibilisation kuba babwiye ababyeyi bareke abana babo bige ikindi mbona n'ukuntu usanga nk'abana bo nikora ugasanga UNICEF ibagenera amakaye ariko ugasanga bari bayakeneye se bayaronka kubera usanga abayatanga umwengo ntibakoresheje ibiharuro anjye turaba abayakeneye yeje nagira mbaza nire ni ke kintu bariko barakora kugira ibyo bintu by'uko abakobwa bahera ku mashuri cyangwa ukuntu abana babura amakaye bari babikwiye ugasanga se abari bayakeneye ugasanga se bayaronka yanabaze ati ni ikigo kiravuga kugira amakosa akosowe usanga abantu bakorera amashyirahamwe rero bateye akazina mu nteko abantu umengo ariko arashyika kuri teri yiraba ibibazo bihari yanajyanabaze ati ni ikihe kiriho kiravugwa kugira ibintu byo guhebesha abana biheca nk'ibintu by'uko abana bantu nikora bagenerwa amakaye ntibayarore.
Urakoze cyane Salomo. Reka twakire n'uwitwa Désiré mbere ko duhakanya umutumira bishyuye. Désiré uratwumva?
Ndabumva cyane. Mwiriwe.
Mwiriwe neza. Urakoze kwihangana ku murongo akanya katari gato. Ikibazo cyangwa icyumviro?
Yego, je nagomba maze kwanza nshyikirize icyumviro nshima ku zowo yariko aravuga baserukira amashyirahamwe y'abana. Isanzwe leta y'ubumwe turayishimira kuba yarashoboye kuvuza abana b'imyaka batarashikana imyaka itanu ikareka n'abanyeshuri bakiga ku buntu. Mugabo rero tugarutse kuyaturaba tuntu menga nko muri fondamentale ntabwo bigaka ku buntu kubera hariho amahera amwamwe bagenda barihishwa. Ikindi kibazo rero nagomba nce mbaza onya aserukira amashyirahamwe y'abana. Nashaka aze kutubwira icyiciro cy'amashyirahamwe y'abana aho kiherereye kuko turiko turaraba yavuze yuko ngo bagize ibitigiri by'abana bahe amashuri. Unya urashobora gusanga abana bahe amashuri kubera ubukene. Hanyuma rero nkaca mbona abana nabonye no mu Burundi bari mu bantu basigaye bajya kuri telegondera amahera ugasanga ariko arakora ibikorwa nyine byo guhiga amahera kugira ashobore kubaho. Hanyuma rero nkaca mbaza nkabona umwenga ari integuro nabonye ibyari bari kubategura mu bushiranganji bw'indero itekanya y'uko ngo hazobahora haba ikiruhuko kimwe cy'ukwezi kumwe mu kiruhuko cy'ukwezi kumwe muri grande vacances buryaho nta mpungenge bafite ko abana bazoheba amashuri ari benshi kubera je ndibuka na jewe nkiri nko muri sogondere cyangwa muri primaire nakoresha amakaye ndondeye mujya grande vacances hoho ko abo bayihanira agati akabana nta mpungenge bafite ko ahoho hazavana haboneka abana bahe amashuri ari benshi. Ikindi kibazo mfise nagomba ndamubaza iki
bandanya
nagomba kubaza ikibazo kwiki inya bereke harya abana bavuka rumva bari node dire ugasanga bavuka ku bantu b'amashushu none ko tubona hariho abantu usanga bamwe basi baca babahakana ugasanga ntibabandanije babakurikirana babafasha ugasanga nyina w'uwo mwana yamubyaye niwe ariko aragira ingorane kandi yarabisese yamubyaye none ayo mashyirahamwe aharanira agateka k'abana afasha iki abo bana. Nagomba ahubwo aca duha icyicaro cy'ahakorera cyangwa bishoboza duhe nimero za telefoni kugira ngo duhe tumutira abe n'ibyo bibazo kuko tuduze mu bitumba ruguru turabona ko ibyo bibazo byinshi ari byo bisigaye byiganje nyabwo hasigaye hadara abana b'abakobwa benshi ugasanga batarinda by'ishusho bakaca buri kibafasha none abo bana bo katari bo baba biremye atari bo baba bakoze iryo kosa baba bafashe iki. Murakoze ibibazo byanje ni ibyo.
Urakoze cyane Désiré. Mushinga nanjye nshimira Imana tugarutse tukibutsa ibibazo bya Salomo n'abatwumva agateka k'abana b'abakobwa. Yavuze ati abana b'abakobwa babwirwa kusigara muhira kugira ngo bafashe ibikorwa byo muhira kandi hariyo n'ikibazo kuri icyo nyine kerekeye abana b'abakobwa basigazwa muhira kugira ngo baje kurima. None ni bande bofasha abo babyeyi babo kujya kurima muri iyo mirima kumbure nacyo nyine ari ikibazo ababyeyi basanga bafise kandi bakeneye imfashanyo kugira ngo udukorwa turangurwe. Byogenda gute kuri ico yabajije kandi nikijanye n'imfashanyo nk'amashyirahamwe atanga adashikira ba abo biba bigenewe nk'amakaye atangwa na UNICEF n'izindi.
Murakoze cyane. Iki kibazo cy'ibijanye n'agateka k'abana babigeme si kibazo coroshe na gato, kuko turabizi twese yuko umwana ubwiwe umwana naho ari umuhungu cyangwa umukobwa abasanzwe ari mu gice cyabo twita abantu baba bafite ibibazo bitandukanye n'ahatoba fite ingorane kumbure zijyanye n'iz'uburyo kuba ari muri icyo gice cy'abafite munsi y'imyaka 18 aba ari umuntu ategerezwa gukingirwa kubera iyo myaka arimo. Iyo bigeze rero ku bana babigeme bobo baba bafite ico mu Gifaransa no kwita une double vulnerabilité, kubera ko baba bakiri mu myaka y'abana bakongera bakaba ari n'abana babigeme. Kuko ugiye kuraba nk'umwana w'umwigeme bumwiriye.
Allo Jacques, turakubaza ku murongo. Ndakeka telefone ya Jacques yacitse, ariko turagerageza tumugarure ku murongo. Reka tube twakiriye abanyi
kugira ngo ndongo twafungura.
Jacques twabakeneye cyane. Nshimira Imana, uradutunga telefone yawe yari yacitse gato, subira mu iryo yungane waruvuze.
Ego nako ndavuga nti umwana w'umwigeme aba afite ico mu Gifaransa twita double vulnerabilité. Numvuga naho abasanzwe donko afite ibibazo kubera ko yitwa umwana, wewe kubera ko aba ari n'umukobwa basanzwe afite izindi ngorane kubera uko kwitwa kubera uko kuba umukobwa. Nariko ntanga akarorero ni nk'ubu abana babiri umuhungu n'umukobwa bafashe urugendo hamabuka birirako bagasaba indara ahantu batazi, ibishobora gushikira umwana w'umwigeme sibyo bishikira umwana w'umuhungu. Umwana w'umwigeme agiye gukomera amashu umuntu ati naraye ubusa, uwo muntu ashobora kumuha ibimuhembura kubera ikigongo cyangwa akabimuha kubera icyo ashobora kuba mwiteze ko cyangwa mukeneye ko mu nyuma. Rero ibi bica bituma niyo turiko turasemerera dusaba yuko agateka k'abana kokingizwa, ikibazo cy'abana babigeme tugishyira ko inguvu nyinshi cyane. Aha rero abajije ati mbega muriko mukora iki kugira ngo hateka k'abana b'abakobwa kubahirizwe? Ni ibikorwa bya minsi yose dukora, ni ibizuguhimiriza kugira ngo bagume mu mashuri, kugira ngo ababa babahohoteye bahanwe, kugira ngo abantu bamenye yuko abo bana bategerezwa gukingirwa kubera ya double vulnerabilité na figure. Hanyuma gukingira abana si igikorwa cy'amashyirahamwe gusa. Nibaza yuko Salomo yotahura yuko kuba turi mu mashyirahamwe aharanira agateka k'abana si uko tuba kumbura ari twebwe tubishoboye cyane gusumba abandi bose, si uko tuba tubikora neza gusumba abandi, kumbure nuko tuba tuboneka. Mugabo sinibaza ko ari abantu bakingira agateka k'abana kunganya umwigisha yamara ariko yigisha abana kuva itariki moshwa 31 kuva mu kwa mbere gushika mu kwa 12. Sindabyibaza, sinibaza yuko twoshobora kuba dukingira agateka k'abana kunganya umubyeyi ajera izo ngorane zose ku munsi ku munsi abazi ibibazo umwana we wagenda ahura nazo. Rero iyo twe turiko dukora iki gikorwa nk'amashyirahamwe ni igikorwa cyiza kunganira ibikorwa biba biriko bikorwa n'abandi barundi mu bice bitandukanye, mu mashure, mu kibano, mu miryango, mu bajejwe intwaro, bisigura yuko tutoshobora kwemera cyangwa ngo twemeze yuko ibibazo by'abana mu gihugu biri ku gatwe kacu cyangwa tubishoboye kubitorera umuti. Ntibishoboka na gatoya. Aha rero bisigura yuko na Salomo akwiye kuja muri urwo rugamba nawe akadufasha. Aha herereye akabanza akaraba ati mbega b'abana bo mu kibano agateka kabo karubahirijwe, abonye yuko haragahaze agatabaza. Desire yabajije ati mbega icyicaro kirihe, telefone, hariho abantu bajejwe ibibazo by'abana ku mitumba yose igize iki gihugu cy'u Burundi. Ni yashyizweho yitwa Comité de Protection de l'Enfant, ibisanzwe irimo n'abakuru b'imitumba. Bisigura yuko ata muntu yoshobora kubura uwo yitura igihe habaye ukurenganywa k'umwana kubera iyo miguri ku mitumba yose y'igihugu, naho atobaronse uwo ku mutumba iyo migwi iriho ku rwego rw'amakomine.
Iyo migwi ni migwi ya leta cyangwa n'imigwi ya leta cyangwa n'imigwi y'amashyirahamwe yigenga?
N'imigwi ni migwi ibirimwo abaserukira intwaro ibirimwo abari mu mashira hamwe ku mitumba yose no ku no mu makomine
iyo nimero none
abari mu abaserukira abana abarimwo userukira amashira hamwe abari userukira abakenyezi harimwo umwe aserukira intwaro babara abantu ndwi ku mutumba wose
n'atakinafata
kumenya
mwa mufise nimero zaho bo kwitura izo nimero di nimero rusange umuntu wese yo telefona ko ni nkiyi
nimero shobora gutanga niyo muri Senadebe kuko urumva nkiyo miguri ku mitumba nta amatelefone baba bafise mugana yishatse kumubwira yuko nk'ikibazo cyabereye muri karitsiye kanaka cyangwa ku mutumba kanaka nashobora gukura ikibazo kibereye mu Muyinga muri komine kanaka cyari gushobora gutorerwa umuti nabo bantu bajejwe gukingira agateka k'abana muri iyo komine ngo fite kiza kuba traité n'abantu bari Bujumbura ahubwo kuba ari ukutunganya akazi ukutariko nico gituma twama twibutsa yuko iyi migwi ihari kandi ari imigwi iba iri kwirakora kandi igerageza gutorera umuti ibibazo by'abana mu kibano hanyuma nk'inimero igihe biba bikenewe by'ukuri cyangwa ari ikibazo kumbure babona yuko carengeranye gisaba yuko kija ku rundi rwego rwo hejuru hariho inimero duhora dutanga muri FENADEB ndayifise hafi mwongera tukaza kuyitanga mu mpera z'ikiganiro kuko ni nimero isanzwe itariha
yego none ku bibazo bya Desire byari byinshi ariko muri rusange yavuze yagarutse cyane ku abana barihishwa amafaranga ugasanga barataye amashure aragaruka no kubona yuko baragabanyije ikiringo cy'ukuruhuka aho bari basanzwe bakorera udufaranga two kugura amakaye n'ibindi icyo kibazo cy'uko abana bata amashuri kandi byitwa yuko biga ku buntu icyo kibazo cyifashe gute mu gikemura mute
iki kibazo abo mu bushikiranganzi bujejwe imbero bari gikemuye umushikiranganzi mu kwezi k'umunani muri uyu mwaka w'2017 twe twari twasabye yuko yotomora neza yuko hari ayandi mafaranga arihishwa umunyeshuri mu gihe tuba tuzi yuko leta yashyizeho ingingo yuko atamwana n'umwe azoriha amafaranga y'ishuri rero umushikiranganzi yarabitomoye mu rwandiko aranabivuga no ku maradiyo yuko atamuyobozi n'umwe yemerewe kurihisha amafaranga umwana w'umunyeshuri naho byoba bimubavuga ngo babivuganiye mu nama y'ababyeyi kuko ibyo ni bimwe mu bituma hari abana baca badendebukirwa naho baba basabye 2,000 hari imiryango idashobora kuronka ibyo 2,000 kubasaba ibyo 2,000 umwana akayabura hanyuma agasubira ku ishuri bakamwirukana ugaca usanga bivuyemo guheba ishuri
ni ukuvuga ko batomoye
yaratanzwe
baratomoye
ayandi mafaranga namwe yemewe kurihwa ikizoba gikenewe cyose ku ishuri iryo ari ryo ryose umushikiranganzi yasabye yuko bamwitura hamubushikiranganzi akaba ari bwo bumenye ingene butorera umuti ico kibazo cabonetse ku ishuri
urakoze cyane reka tubandanye ku murongo ibibazo ni byinshi ariko dushobora kugaruka n'ikindi twaba tutishuye twakira uwitwa James urahora komeye ikibazo cyawe cyangwa icyumviye yego duzi twitukumbe neza
cyangwa se ntimutumire
yego
mbanje kubakeza kuko ibikorwa mukora ni ibikorwa byiza cyane kandi bisabwa yuko umuntu yabatera intege mu buryo buba bubonetse cyangwa ubwo aribwo bwose hama nyakubahwa mutumire wacu aza akabazo gatoya yego hama akabazo nagomba kubabaza mwatubwiye yuko hari amaraporo muhora mubwira kandi leta mukaba muyahuje hamwe bakaba agomba gusa kubera iki none leta hari ibintu by'ingingo ishobora gufatira urwaruka ugasanga birakandamiza ubwo rwaruka mbega mu kugira bafata izo ngingo baba bamanza kubahanuza cyangwa muhurira kuri ayo maraporo mwandika gusa hama hari ikindi kibazo nagomba kubabaza birashika yaho usanga agateka kabo banagaho nyangwa n'abantu bari mu nzego zitandukanye zitwarwa n'igihugu mbega hoho biraheza bikaborohera kugira ngo mukurikirane iyo dosiye kandi abari bo nyine baba bafite ubutungane mu minwe yabo icyo gihe biraheza bikagenda gute amakandi kabazo kasankanyuma nagomba ndababaze
James birakoze kuko ibibazo bibaye byinshi ashobora no kutabyishura ariko reka twakire ibyo bibiri urakoze cyane reka twakire na Jean Claude uratwumva
Allo Jean-Claude. Allo Jean-Claude. Jean-Claude ari mu tundi twinshi. Reka twakire Aaron. Aaron urahura komeye.
Yemo.
Duga ku jambo.
Yego mu isango je kesi na kesi bavuze ngo abana kesi usanga tangira ibyumviro mbega abana bavuga naba kubera iki tanyumvira kesi na kesi bavuze bashaka kuvuga ugwaruka kesi rero ugwaruka usanga bafata ingingo nyinshi ugasangiza ngo bafashe uzagiye kubaza ugwaruka kireka ibintu mubona bimeze gute nko mu cyane cyane nk'abantu b'abanyeshure ariko usanga bafata ingingo nizi ntibaba bagiye simbega ugwaruka aho mubona izi ngingo zifashe byo bagenderekera gute nuko usanga bigoye mu banyeshuri bonyine ni mu buzima butandukanye bwa bigoye usanga abana basigara biyumvira ko babaho kandi usanga uzwo gusanga aribo ni nabo benshi cyane mu gihe kimaze nagora kubaza kubera iki usanga kenshi na kenshi bafata ingingo abo bana batababagije bagize nubwo barabagije usanga babaza bajya bo mu gisagara usanga iminsi yose barishoboye aho gutumbera bajya bakenye babaze bumve icyo kibazo baba bashaka gufata icyo byose bavuga nko mu bisata nka byose biraba ubuzima bw'abanyagihugu
urakoze cyane Aaron urakoze cyane nubwo telefone yawe irimo akaruru ariko twakumvise ikibazo cyawe mushinga nashimira Imana majambo make James yabagije ukuntu mukorana na leta
murakoze cyane kuri ibi bijyanye no gutegura ama raporo nabisiguye neza ingene byagiye bitera intambwe kera raporo yatangwa n'amashyirahamwe yigenga yitwa contre raporo yaba ari raporo iza kuvuguruza yatanzwe na leta kuko baba bazi yuko iyo ama leta atanze ama raporo avuga ibintu byiza gusa adashobora kuvuga bibi hanyuma bakaca basaba amashyirahamwe yuko nayo aza kwerekana ibyo amareta atashikirije ubu rero byarateye imbere bavuga bati ntimusubire kunyegezanya ayo maraporo yanyu muba muri abarundi mwese muba mukorera mu gihugu kimwe muba mubona ibyo bibazo mubibonera hamwe inyishu zitangwa muba muri
alo nshinga nashimira Imana sinzi kunyumva telefone yongeye gucika gato alo radiyo ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho kuri uno munsi wa kabiri turiko turiweza ibibazo by'ugwaruka uko byari byifashe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2017 cyane cyane mu gihe ku nshuro ya 30 kuva ku itariki zitandatu gushika kuri 16 i Khartoum muri Sudani habaye inama rukokoma kubijanye n'agateka k'abana muri Afrika igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda niho byari biri uno munsi twatumiye umushinga nahe Jacques Nshimirimana serukira amashyirahamwe aharanira agateka k'abana amashyirahamwe 66 akorera mu Burundi niwe turi kumwe ku murongo ariko aragerageza kudusigurira imigambi bafise y'ukubandanya baharanira agateka k'abana mu Burundi turamubuze ku murongo wa telefone ariko reka tugerageze tumugarure amatumira mate turagaruka murakoze
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri isanga cyuko turiweza ibibazo n'agateka k'abantu ko kifashe mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe mushinga nashimira Imana telefone yatugoye gatonya vya wahavuyuva ko wasiguye neza no mu ntango ingene mukorana na leta tugiye ku kibazo cha Aaron yabajije bijanye n'ugwaruka kubona iyo kenshi hafashwe ingingo ugwaruka ruba utabajijwe naho kumbure bashaka kuba bakiri bato ariko bashobora guterera akavuga ati cyane cyane niyo mubabajije mubaza bo mu gisagara ntimuja mu gihugu hagati mubivuze kwike
kumbure yoba yageguje kuko ibyo maze kubona haba mu bikorwa bikorwa n'amashyirahamwe yongaye watsanya mpuzamakuru akorera mu Burundi by'ukuri ibikorwa byinshi turageragereza ku buryo biba mu ntara zose iki kintu cy'uko ibikorwa birundanira mu gisagara cya Bujumbura ico twaragivuye ko kandi amashyirahamwe yose aragitahura nico gituma iyo habaye nk'ibi bikorwa bisaba gufasha abana bari mu ngorane za bisaba yuko abana batanga ibyiyumviro biba mu gihugu cyose hano mu huturoro nka tubiri gusa kandi naho nogomba nka makaroro kamwe ihuriro rikuru ry'abana ryitwa FONEB iryo huriro ririmo abana bava mu mitumba yose igize igihugu cy'u Burundi mu bindi bihugu kubera ko ari ibintu biba bitwara uburyo bwinshi baravuga batereka turaba abana baserukira abandi bidateye no mu matora wasusanga abo bana baserukira abandi n'abana base baba bari barabatwara amakomine base batanye ababyeyi babo baba basanzwe bafise igihagararo runaka mu gihugu akaba aribo bana batabitwa ko baserukiye abandi bana izo ngaha mu Burundi twarabirenganye baravuga tuti yaba umwana w'umukene yaba w'umukire yaba umunyamwema yaba w'umutwa yaba ugendana ubumuga bose nibaje muri ayo matora ushobora kwitoza yitoze hanyuma ashobora guserukira abandi bamutore kubera ibyiyumviro byiwe ntibamutore kubera umuryango avamo cyanke igihagararo ababyeyi be bashobora kuba bafite ibyo rero ni ibintu by'ukuri abarundi tutabona yuko ari intambwe ikomeye tuba dushitse ko kuko naho tuba turi ko tuvuga ngo ni iby'abana abo bana ntibaguma ari abana ntibaba bahetse amabuye mu mugongo mu myaka cumi iri imbere umwana abazi yuko yitoze bakamutora kubera ibyiyumviro yashikirije atari kubera umuryango avamo mu myaka cumi azoja kwitoza mu kibanza cya Mustanteri naho nyine avuga ati kumwe nitoza bakemera ibyiyumviro byanjye reka n'ubu nze kwitoza ntitwaje ubwoko ntitwaje intara nitwaje idini kandi ibyiyumviro byanjye bitume banyemera bisigura yuko aba bantu uyu munsi baba ariko bakurana iyo nyifato mu bijyanye n'iby'amatora ababa ariko bakurana iyo ngeso nziza nibakura ntibazobiheba bazokoresha bya bindi nyene bakora bakiri abana hanyuma igihugu kibe kiriko kirahinduka muri rusange kuko ntihagera igihe tuba dufite abantu bakuze baja kwitoza batariko baranigana batarinze gutanga ibiturire badakoresheje iterabwoba aho igihugu kizoteba gihinduke biciye muri aba bana uyu munsi tubona yuko umeye ngo nacaba bamaze mu by'ubuzima bw'igihugu ariko tuba tuzi yuko bazokura bagakurana indero tuba twara abatoje bagakurana amavare demokratike kugira ngo ibi bintu twita twama turirimba ngo demokrasi cyangwa ngo inkingi za demokrasi bobo baze bazishyira mu ngiro atari aba bakuze bama babibutsa imyaka yose mugabo bica mu gutwi bigaserukira mu kundi igihe cyose ageze amatora hama hari ingane abantu bamarana abantu ba imitima igumiri mu kirere
yego urakoze cyane reka tubandanye twakire uwundi munywanyi w'ishwi rya Amerika Innocent uraho
yego ndaha
tukakwijambo
yego yavuze kakurikirana agateka k'abana mukamuke mbona abana baheba ari benshi kandi bamwe babura uburyo abandi nabo usanga bati mu mabarabara no guseka kandi muhira basushyiraho imbere bitunga nakuyoka none bakabakura mu ibarabara kubona mu ibarabara bagwiriye kandi bakabandanya baheba n'amashuri nyine nshobora bipfa kuke
ego Innocent yavuze abana baheba bavuze baheba ishuri
hari abana baheba amashuri bivanye n'ingorane y'amakaye abandi nabo ukazisanga mu mabarabara ni menshi nkamusaba yuko nkabo bari mu mabarabara boraba ingene babakura bakabatanguza nko ku mashuri cyangwa bakababegeraniriza bakaguma hamwe bakabafeshereza aho nyine babegeraniriza
urakoze cyane Innocent mushinga nahe nshimira Imana kuri icyo kibazo nyine cya Innocent ukuntu abana baheba kuri we abona abana baheba ari benshi umwishura ha mukongera ukanatubwira n'itegeko twari twaravuze ko mu minsi yahera gerekeye abana basabiriza ukuntu iryo tegeko rivuga yuko ari cyaha muri iki gihe yavuze yuko asanga abana ari benshi mu mayira bigiye kugenda gute.
Murakoze cyane. Iki kibazo cy'abana baba mu ibarabara ni kibazo mumaze kubona yuko ari kibazo yaba leta y'u Burundi yaba amashyirahamwe twese twahagurukiye, kandi ni kibazo nkora mutima, ni kibazo kitoroshe na gatoyi gutorera umuti, kuko ibibazo byatumye abo bana baza mu ibarabara biba ari bituma byinshi cyane. Nicyo gituma naho baba baboneka kuko umengo ni abana bake, kuko ugihuka uraba ibitegeri byabo ntibaba bafite n'ibihumbi bine mu gihugu cyose. Mugabo umwana wese umwe umwe mu baba bari mu ibarabara aba afite igituma ciwe yiharije cyatumye afata ingingo yo kuza mu ibarabara. Hariho abahaza kubera injyane zo mu miryango, hari ababa bahaze kubera ibibazo by'umutekano muke, hari ababa bahaze kubera ubupfubyi ababyeyi baba bapfuye, hari ababa bahaze kubera ubugaba bwabo, abandi bakaza kubera ibyaha bitandukanye baba bakoze mu kibano. Ari nacyo gituma rero kugitorera umuti iki kibazo bisaba gufata umwanya ukwiye. Nimba mwaradukurikiranye duheruka no gusaba abajejwe iki kibazo mu ruhande rwa leta yuko bonongera n'umwanya watanzwe, kuko umwanya wari watanzwe wari wo gushika itariki 31 y'ukwezi kw'12 muri uyu mwaka. Ugira ikibazo cy'abana bamwe barabara kibe cavuye mu nzira, twe rero tumaze kwicara tukabica hirya no hino twasanze mu minsi 14-12 isigaye indwi zibiri icyo kibazo ntigishobora kuba kirava mu nzira kiretse hakoreshejwe inguvu. Ivyo navyo twarasavye yuko izo nguvu zitokoreshwa, kuko bica bicanishamwo abana n'abapolisi ugasanga abayeho abana bahungabana, abavunagurika, abinyegeza, abakomereka canke nabo bakiyumvira gukora ibindi bintu bibi. Muribuka nko mu mwaka wa 1996 1999 leta yigeze gushaka gushiramo inguvu mu gutora umuti ikibazo cy'abana bo mu ibarabara, hataduka ibintu byo gufata abakenyezi ku nguvu baca mu gisagara cya Bujumbura. Uko bajya abana naho tubita abana harimo abagabo bakuze, hari abantu ibarabara riba ryaratsitse muhira iwabo. Rero kugira ngo abo bantu bashobore gusubira mu mihana yabo bisaba ubuhinga. Icyo rero nicyo tumaze iminsi dusaba leta y'u Burundi yuko hatojamo forcing, hatojamo gukoresha inguvu, hatojamo kuminyana, kumbure bashobora n'ukwinyegeza mu gihugu cyose bakacaye bazo nta mwana kiri mu ibarabara kandi binyegeje. Ariko igihe bo bagiyemo ubuhinga dutorera umuti ibituma abo bana baza mu ibarabara, hanyuma tukarondera abana b'ibigaba baba baje mu ibarabara kugira ngo bahamagara abandi bari mu miryango, mu mwanya muto icyo kibazo kitakiva mu nzira. Mugatuti tudashize ingufu mu kuja gutorera umuti icyatumye abo bana baza mu ibarabara, barashobora kwinyegeza ukwezi kumwe, inyuma y'amezi abiri bagasubira bakagaruka. Rero twarashizeho icyo twise fedehut y'abasanzwe bakorera mu gisata cy'abana kugira ngo twerekane ibikenewe byose kugira ngo iki kibazo kive mu nzira. Rero iyo fedehut niyo dusaba ko yokubahirizwa, hanyuma hakareka gukoreshwa inguvu kugira ngo ntibyavu bidusubize inyuma mu bijyanye no guteza imbere agateka k'abana. Hanyuma yanabajije ikijyanye n'itegeko riheruka gufatwa, ingingo iheruka gufatwa yuko abasabiriza bazohanwa. Ijya kumbure n'ingingo abayifashe babona yuko ishobora kudakorohereza mu gushyira mu ngiro uyu mugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara, kandi ugiye ukabiraba umwana azo bari mu ibarabara adafite icyo ariko arakora azokwitwa uri ko arasega. Mugabo rero aho hatabaho ingingo ziherekeza iryo tegeko, mbega umuntu twomenya ko ariko arasega gute atanze ukuboka akakwereka mugenzi we canke ariko arayerera mu gisagara atacafise akora canke bamufasha hari umuhaye amahera? Urumva ibibazo bikihari ni byinshi. Bisigura yuko hatabayeho gutomora neza limite z'ugusega uzohava usanga iryo tegeko rije no gukora ku bandi bantu benshi abarishyizeho batari bibaza. Ariko twebwe icyo sico duhagararako, kuko n'ubundi nayo iryo tegeko ryoba rihari, hariho abana ridakorako, uvuga abana baba bari munsi y'imyaka 15, abo nabo ni nabo benshi mu bana basabiriza, ni nabo benshi mu bana bo mu ibarabara. Bisigura yuko iryo tegeko ryo guhana no guhasha abasabiriza ku kibazo cy'abana nta kinini bizoba rize guhindura kiretse kuri bamwe bakuze basanzwe basegesha abana abo nabo ni itegeko ryahahora ryahora ribahana kuko naho gusabiriza bitahora bihanwa n'amategeko gukoresha umuntu mu gusabiriza byahora bihanwa ibyo bita l'exploitation d'anamandicité ubu rero haba gukoresha umuntu mu gusabiriza haba no gusabiriza ni icyaha birahanwa n'amategeko mugabo icyo cyaha hari abana bari munsi y'imyaka 15 kitazokora ko kandi ni nabo benshi bayerera mu mihana bagenda basabiriza
amategeko arabakingira kubera abakiri bato
turi ko turarondera inyishu zibereye zotuma ico kibazo cy'abana basabiriza n'abana bo mwibarabara gitorega umuti urama atari umuntu uciye mu by'ukubahana mu by'amategeko cyangwa mu by'ukubafunga mugabo umuti ufatiye kuco nabo bashobora guterera mu kugira ngo situation barimo ihinduke babeho nk'abandi barundi bose
yego urakoze cyane reka twakire abandi banywanyi twe turagerageza gusozera ikiganiro Nduwimana urahura komeye
enda komeye Loriane
urahura ushikirize kibazo cyangwa icyumviye
ego manje kuramutsa ndamutsana ari mu buhinga bw'ituma bwose
manje
kuramutsa ariko arumbizwe radio y'ijwi Amerika ego kibazo cyuwanje nashaka nibaze mutumire turaje abana bo mu barabara benshi ari abantu usanga bafite uko bifashe ugasanga bamwe bamwe turamaze kubimenya abasabiriza ko baba bafite kumwene biba bifise ugasanga abafise basi babo bacuruza amaboti ugasanga bamwe bamwe baratunze noneganya kubaha mwebwe murongoye agateka k'abana mwokora iki nk'abo bana bifise baza barasabiriza mu ibarabara kugira muraho kumwene muraba kumwene mubashyira hamwe kugira baje hamwe ari nka mukaraba base babo kumwene buba bameze ari umeze use ameze atacyo yifise murabe kumwene atacyo yifise ari wifise ukaraba ukumwene mukorera kugira ahanwe n'ubutungane kuko benshi turamaze kubona ko bamwe bamwe basabiriza kubera baba bifise cyo ni cyambere
urakoze nyamana reka duha
kandi ego ndabashimiye cyane mugabo
mu majambo make cyane kibazo cyawe cya kabiri
cya kabiri nacyo mugabo warunjyaniranije nyakuba wawe urongo agateka k'abana wokora iki kugira urabe ubwo rwaruka kenshi dusanga ruri biko usanga ahantu mu mamanza ugasanga bararundanye bariko barya mu mwanda ari nka 50 cyangwa 100 mwokora iki ubwo rwaruka kugira murabe kumwene moruha nk'akazi rukiteza imbere ukareka gusabiriza mu ibarabara urakoze
urakoze cyane Nduwimana ku kibazo cya Nduwimana cya mbere mushinga nawe nshimira Imana mwari mwasiguye ibitari bike ku bijyanye n'abana bo mu ibarabara n'icyo muri ko murakora n'ibyo kogwa agaruye ikibazo cy'akazi hari icyo amashyirahamwe mukorana nayo cyo bakiko kirakora ni irihe shyirahamwe rikorera fasha abana kuronka ubuzi nubwo abana bo turiko turavuga mu bisanzwe bagomba kuba batari ko barakora ariko bari ko bariga ni cyo kintu kumbure nk'abashobora gukora sinzi yuko nko mu Burundi sinibuka neza hano muri Amerika abana bafite imyaka kuva kuri 15 baremerewe gukora amasaha runaka mu gihugu cy'u Burundi abari muri iyo myaka baremerewe gukora murabafasha
murakoze cyane nyishu nibaza ko ariyo nyene utanze twebwe abana tuba turi ko turavuga ni abana bari bari munsi y'imyaka 18 Desire yari yabatije karavuga ati cyose tuvuga abana naho urabitahura gutandukanya abana n'urwaruka ariko hari itandukaniro kuko tugiye mu by'imyaka abana n'abantu bose bari munsi y'imyaka 18 urwaruka nago rushikana imyaka 35 bisigura yuko abari muri iki gice cyo kuva ku myaka 15 gushika 18 abari abo urwaruka n'abana bahuriye ko ni uvuga ni bamwe bari muri ya myaka ya adolescence kumwe tubyita mu gifaransa rero twebwe abana turi ko turavuga abana dusanzwe duharanira agateka kabo bari munsi y'imyaka 18 ni abana mu bisanzwe batemerewe gukora akazi kiretse abari hagati y'imyaka 16 na 18 bashobora gukora ubuzibu bayabaye havuyemo ubuzibu kwagwa mu ijoro. Uvuga nk'abana bari munsi y'imyaka 18 bashobora kuba abanyezamu, ntibashobora kuja kurarira mangazini z'abantu, ntibashobora kuja mu bikogwa kumbure habwize ikibazo ngo kijanye n'umutekano gishobora gubangamira agateka kabo
canke n'abana babayaya babana babakobwa. Usanga akenshi abana babakobwa bagira akazi k'ubuyaya kandi ugasanga barasabwa gukora no mwijoro kandi bakiri bato.
Aha, ico rero ikibazo c'abana babakobwa canke babahungu bakoreshwa mu vy'ababoyi n'abayaya nibaza ko ari ikibazo bikunze mufatira umwanya kikazo ikiganiro kirukwacu. Kubera ko gushika uyu munsi nta mategeko ahari agenga vyukura tomoye agenga ibijanye n'akazi ko mu nzu ngaha mu Burundi. Numvuga yahari yose usanga ari ivyo gukwegera ko, kandi nico bituma usanga hari abantu bashobora gukoresha n'abana baba bari hagati y'imyaka 16 tuvuze, mugabo ugasanga ariko bakoresha no mu ijoro nk'ukurarira nk'ukurara yicaye ari imbere y'uko abamukoresha bataha. Ibyo rero ntibyemewe n'ibwirizwa mpanabyaha ryo mu Burundi ko umwana ashobora gukoreshwa murantunga gato. Ntibyemewe n'ingingo 182 y'amasezerano agenga iby'akazi mu ishyirahamwe mpuzamakungu OIT. Umwana ari hagati y'imyaka 16 na 18 arashobora gukora ubundi buzi bwose kiretse ubuzi bwo mu ijoro cyangwa ubuzi bubangamira agateka kiwe. Aha rero ikibazo cy'ababoyi n'abayaya nibaza yuko
tuzogerageza
kumenya atobabibona yuko aba bantu barenganwa kuko ushobora gusanga akora amasaha 28 kuri 28. Ikintu cyo cyaba twumviriza botahura nuko iyo uwo mwana kwitwariye bwo kumukoresha umuntu ashobora kwitwaza n'abandi barabigira ngo nanaka naramukoresha uko biri mu gihugu cyose, kandi aba bakoresha n'abantu baba baciye ubwenge baba bazi n'ibi z'uburenganzira bwabo. Ariko iyo yitwaye asaba bimo mu gifaransa bita endaminite, bageze kumuharurira endaminite ntibaharura amasaha 8 ku munsi so kimwe n'abandi bakozi. Murazi ko umukozi akora amasaha 8 ku munsi, kuri uyu mwana abakoreshwa nk'umuyaya cyangwa umuboyi wewe baharura amasaha 28. Bisigura yuko n'igihe abajyamye ibisigura yuko ari akaruhuko se budacanye na budaba yamuhaye nuko aba yabuze icyo amutuma. Ari nacyo gituma iyo abyutse mu ijoro ari igikoko kirije cyane ikintu agomba gutuma hanze abyura wa muboyi abyura wa muyaye, hanyuma kibagira uko atabarakwiza na ya myaka yo gukora ubuzi nka bene ubu. Rero bese abo bimaze gukora ko nuko badaheza ngo bashobore gushinga intare cyangwa ngo babwire abandi byababaye ko ino mu masentare bageze guharura amayenda minute bagwiza n'amasaha 28 ku munsi mu gisingo cyo kugwiza n'amasaha 8. Ibyo rero birafite icyo bisigura hageze kuriha ayo mafaranga.
Urakoze cyane mushinga ntahe.
Ndangirize kuri iyi nyishu ya
inota. Mu minota mike cyane mu masegonda make kuko turimo turarangiza.
Abantu baza gusabiriza bari migwibiri, hari abaza gusabiriza kubera inzara, hakaba n'abaza gusabiriza kubera ingeso. Iyo rero hageze gutorera umuti icyo kibazo dutegereza kubanza kumenya uti mbega uyu muntu yaje mu ibarabara kubera ingeso canke ibyo arimo ariko abikora kubera inzara. Ubikora kubera inzara iyo umuhaye ibyo afungura ukamwereka akazi akora acabiheba. Ubikora kubera ingeso naho uwo muha ibitagenda arabiheza hanyuma agaheza akagaruka hahandi mu ibarabara kuko aba yabigize umwuga. Rero iyi migwi ibiri ni migwi yo gutandukanya cyane.
Murakoze cyane rwose mushinga na Jacques nshimira Imana. Muri make dusozera ikiganiro agateka k'abana mu Burundi ugereranyije n'umwaka uheze uyu mwaka kifashe gate n'impanuro wotanga dusozera ikiganiro. Murakoze cyane.
Bo muri make by'ukuri ibijyanye n'agateka k'abana mu Burundi naho hariho uduhaze twinshi cyane kandi utwo ni ngombwa ngo tuhabe kuko murabona uko ibihe bigenda birengana haza ibibazo bindi bitandukanye. Muri make by'ukuri biraboneka ko hari utwigoro dutandukanye haba ku ruhande rw'amashyirahamwe haba ku ruhande rwa leta mu guteza imbere agateka k'abana. Hama ikindi kiza ni uko ibibazo biba bihari ababijejwe bitara hamwe tukitiramo tukabitorera umuti turi hamwe ibyo dushoboye bigatorega umuti ibitunaniye nabyo tukabiha umwanya
urakoze cyane gose mushinga na Jacques nshimira imana ayoboye urunani FENADEB rw'amashyirahamwe 66 haranira gateka kabana ndashimira mwe mwese mwahamagaye n'abaduteza amatwi muri kino kiganiro cerekeje ugwaruka mu Burundi n'ahandi mwakoze cyane gose muri studio Indwi nari kumwe na Oriane Tangishaka afashijwe na Innocent Kimenyi mu buhinga bw'ibyuma murakoze
murumva ijwi rya Amerika mu kirundi.